Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza amakuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabaye mwiriwe camwaramutse bivanye naho muherereye mu mpande zinde z'isi. Kaze rero muri yaga yacu mushikirizwa na Jewe Mabre Kavunja Poli. Duhere mu Rusenda. Impunzi z'abarundi zo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zarifatikanije n'amakungu kuri wa kane igenekerezo rya 20 ruhesha umwaka wa 2019 uguhimbaza umunsi mpunzi amakungu wahariwe impunzi ugira wa 18. Impunzi z'abarundi zo mu Rusenda zikavuga ko zibayeho ku bw'Imana kuko abagira neza batakibafasha bihagije bakanavuga ko umutekano muke uboneka mu karere bahere yemwo utuma ubukene bwiyongera. Ido ni ido na mugenzi wacu Marisha Rene.
Ni mwako kanyamuneza ntangere hahimbajwe mu munsi mukuru wa hariwe impunzi kwizi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Ivyo birero byatanguwe na defile ndende yatanguye ku biro by'amashirahamwe kimuntu yo mu iyo kambi irangirira kibanza cabereyemwo uwo munsi mukuru. Mu ijambo ryiwe Faustino Nibiza serukira impunzi zo mu ikambi ya Rusenda yagarutse ku ngorane nyamukuru zihanze impunzi arongoye zigizwe hanini n'igabanuka mbese nibura ry'imfashanyo.
Kubwo no munsi w'impunzi twasabye yaseri ibintu byinshi bigaragara tubona ko dutafise mu bijanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kandi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye twamatugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe babyishakiye kuko batubariye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo canke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira hano bashobora kwicara bafite umutekano. Kama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya nk'inkeya cyane dolari 12 ku kwezi. Twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza ni dolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi ni dolari imwe. Twama turagaruka ku buzima bw'ishure hariho abantu benshi dufise hano bize batagira ibikorwa bakora icyo gituma twaboneyeho n'akajyo ko gusaba muri hasere ko nabo bikorana ko bodufasha kugira aba bantu dufise ngaha batabize batagira ubuzi ko boroswa ibikorwa baza barakora cyanke se babahigira amashure kugira babandanye biga bongereza ubumenyi ntibagume bicaye ngaha mu nkambi atacu bariko barakora. Twagarutse ku kibazo cy'amazu hano mu nkambi amazu dufise arava yarononekaye twasabye hasere yuko ko yodufasha mu kubakira impunzi bishobotse mu buryo bwa none bakoresheje nk'amatafari aturiye n'isima n'amabati bishobotse kugira ngo tuze twasabye iminsi yose bidashoboka mu gihe babikwemereye.
Ubuvuzi mwavuze ku iki?
Ku kibazo cy'ubuvuzi twagerageje kwerekana yuko kwa muganga badusubiza inyuma turagenda kwivuza twahagera bagaca batubwira ngo tujye kugura imiti kuri farumasi. Twasabye ko botwongereza imiti kwa muganga kugira abantu bacu babandanye kuza baragira amagara meza.
Da Cipriano Achonya serukira haseri mu gisagara cha Baraka itariki ya 20 ruheshi na kajyo keza kwiyumvira ku buzima impunzi zibayemwo. Kubw'ibyo soko ryacu nyene impunzi z'abarundi 43 na 50 n'ibihumbi 42 z'abanyarwanda nizo zatsindara mu ntara ya Kivu bumanuko. Niyo biruko uyu mutware yamenyesheje kwibazo bihanze izo mpunzi adashobora kubyishurwa nyene acatanga cizere ko bagiye kubyiga nabo bakorana.
Cette journée est célébrée à travers le monde pour
agira ati uyu munsi uhimbazwa ku isi nzima kugira ngo hibuke mwege mwahunze intambara ubukozi bw'ibi n'ibindi nakagira kandi ko kubashimira ku ngingo mwifatiye yo gutangura ubuzima bushasha mu kuronderera amahoro mu bihugu bibanye mbese ni vya kure. Kuri ni munzi nico kivugo cyatowe n'umuryango wiyunze uguhimbaza ku nshuro ya 18 umunsi mukuru wahariwe impunzi ku isi. Haseri ngaza ku miliyoni za baba 71 z'abantu aribo batekejwe izabo bita impunzi.
Rashishkara kwibonekeza umutekano muke muri segiteri ya Tanganyika iruhande y'imigwano iboneka rimwe na rimwe hirya no hino hagati y'ingabo z'igihugu cha Congo n'abakekwa ko bo barabagwanyi b'umugwi CNPSC bagwanya ubutegetsi usanzwe urongowe na William Yakutumba yihaye ipete rya generale haranaboneka ubusuma bwo mu nzu no mu bigo rusangi ubuherutse bukaba bwabaye kwigenekerezo rya 17 ruheshi aho abanyeshuri babiri harimo impunzi y'umurundi bo kwishuri gisumbuye cy'ubuvuzi ginondo bakomerekejwe abagizi ba nabi bakaba baranatwaye n'ibintu by'agaciro bitari bike. Inkuru iramvuye na mugenzi wacu Thomson Unji dushirwa mu kirundi na Odette Nibizi.
Icegera cy'ubuserukiri radio Tanganyika ivyizigiro umushinga nahe yarombo ya Sumani Madizo niwe yibwe n'ivyo bisuma amadolari amajana 8 y'abanyamerika ekra ibafre ikonvertisel telefone yo mu bwoko bwa Android n'ibindi by'agaciro n'ivyo byatwawe. Izindi nzu zinundi zaratewe nabo basi amatelefone ngendanwa impuzu n'ibindi akaba arivyo vyatwawe abo baba bafise ibigwanisho bambaye imyambaro ya gisirikare bavuga ururimi rw'iringara nkuko uwacitse ku icumu yabibonye buguruza inzu kuyindi bakoresheje amabuye nkuko twabimenyeshejwe n'umukuru w'ako karere. Uwo mutekano muke watumye ibikorwa bitabandanya neza ku ivuriro rikuru ry'inundu rikaba risanzwe rifasha impunzi z'abarundi ziri mu rusenda n'abasangwa mu kubavura. Inzu z'abaforoma n'abakuru bo kuri iryo vuriro nabo bakaba baribwe. Ubwo bibwe ibyo bikaba byabera hafi y'ibibanza by'abasoda ba leta FARDC basizweho kubw'umutekano inyuma yaho habaye imigwano hagati y'abamayimaye ba Yakutumba n'abasoda ba leta.
Impunzi zo mu isiti ya Murongwe zarahimbaje kuri wa 18 ruheshi umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika ukaba usanzwe uhimbazwa ku isi yose ku igenekerezo rya 16 ruheshi. Ibyo birori bikaba byateguwe n'abarekopiye bafatikanije hamwe n'ishyirahamwe ry'abagiraneza b'Abahorande World Child. Ikivugo kikaba cyari twese hamwe twubahirize agateka k'umwana twibuke abana amajana indwi bishwe bunyamaswa n'ubutegetsi bw'ivangura rifatiye ku ruho mu gisagara cya Soweto muri Afrika y'Epfo. Bikirimana Musa arongoye abarekope aratuyagira uburenganzira bw'abana.
Ibyo gatika k'abana mu ikambi ya Rusenda umuntu ntiyovuga ko ari ijana ku ijana ariko turavye turabona ko ari ikintu cyagiye kiriyongera mu gutera intambwe mu by'agatika k'abana dufatiye ku mibano bati ingene ababyeyi bagiye barahindura uko bahora bafata abana. No musi turiko turaraba turabona neza ko hari ibintu bimwe bimwe byagiye birahinduka nubwo muri minsi tubona hariho n'ibindi kandi byasubiye kuyadukiza biboneka cyane ko biriko biraba nubwo bitari ku rugero nk'urwa mbere ariko tubona ko dukwiye kuraba iyindi sisteme dushobora gukora kugira twongere duhimiriza abantu kugira nabyo turabe ko bishobora guhagarara. Indero abana baraja ku ishure ariko kenshi usanga hariho abana baheba amashuri kubera imvo runaka berekana ko ubuzima atari yororo bakavuga ko ubukene ariko biva no kubusamazi bw'ababyeyi kuko amashuri barabarihira so kuvuga ko ababyeyi bariha amashuri ama uniforme barabahereza ariko kumbure n'ubugaba bw'abana n'ababyeyi ugasanga basamaye tuzadusanga hari ibiharuro byinshi by'abana bagiye baheba amashuri.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info ku rubuga rwa Facebook ni ongea kuri Twitter ni ahobaze ongea yaga na kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego internews.
Uruhande runini rw'abanyagihugu bo mu gisagara cha Baraka barahanzwe n'ikibazo cyo kubura umuyaga nkuba ukwezi kukaba kurumanye. Icyo kibazo kiba gitegwa ni moteri yaho ritanga uwo muyaga nkuba yapfuye ikaba yari yashinzwe n'umugambi w'ishyirahamwe wo gukwirakwiza umuyaga nkuba mu gisagara cha Baraka bita pebe mu funyafunya y'Igifaransa. Abasanzwe bakoresha uwo muyaga nkuba bakaba baracitse intege ko iyo moteri itazosubira gukora ariko abarongoye uwo mugambi bakaba babaremesha. Rero ni nsozereye yagaya cyuno munsi ndabashimiye kuba mwaduteza amatwi. Hassan Shabani na Marie Charles nibo bayi bateguriye bahagarariwe na Emmanuel Nirameba mukaba mwashikirijwe na Joe Mabre Kavunjapori mugira nkuba mwubahwe na ubutaha.